VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Ahanini bibandanya muri yanzira yuko umwarimu mu nzego zose atagaciro bigize bamuha, hanyuma mu nyuma bakaja gutangara babona umwimbu ugitera usubira inyuma ntibabone aho biva.
Uyu numwe mu barimu bo mu ntara ya Bururi barangije amahugurwa azabaho ububasha bwo kwigisha ibyiciro bitandukanye. Na makuru yo mu Burundi, mu Burundi rero amakuru. Abategarugori bo mu ihuriro ry'abakenyezi baharanira amahoro bakoze urugendo mu murwa mukuru Bujumbura, urugendo rwo gushyigikira amahoro no kwiyamiriza inteko mvamakungu. Eloge Wirikaneza yakurikiye imyigaragambyo araduhe inkuru.
Hagati mu gisagara cya Bujumbura mu kibanza cyitiriwe kwikubukira ko Burundi, abakenyezi bari bitabiriye urugendo bariko baririmba ururirimbo ruhagize igihugu. Ambasadori Hoze Ntawe arongoye ihuriro ry'abakenyezi baharanira amahoro yatubwiye icyatumye bagira urugendo rw'abakenyezi bonyine.
Uyu munsi twashimye kugira ibyihariye abapfasoni kuko twatunganijwe n'umugwi w'abakenyezi. Abakenyezi bitira ko abakenyezi bagiye kujya ku kivi cy'amahoro mu Burundi. Nico gituma twashimye kuvuga tuti reka duhamagara abakenyezi tubabwire yuko abakenyezi dufise ijwi, abakenyezi dukeneye kuvuga yuko igihugu cyacu kiri mu mahoro. Nitwe tubibamwo, nitwe bwo tubona ibinyoma iyo biriko biravugwa mu bana mu miryango, nitwe bwo tubona yuko igihugu cyacu cononekara. Nico gituma rero twavuze tuti ubu tugiye guhagarikira duhagurukira amahoro, tugiye gusengera igihugu cyacu, tugiye kurushirizaho kugira ngo amahoro abandanye atsimbatara. Amahoro hano mu Burundi arahari, turiyamirije rero abama batura ivyago ku gihugu cyacu.
Imbere yo gushika mu kibanza cyo kwikubukira, abakenyezi baba 2000 bari babanje guhurira ku cibutso cyaoni kiri muri zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Bafashe barabara yitiriwe Peuple Murundi bagenda baravyina no gutamba batamba. Nabajije umupfasoni nawe niba uru rugendo rudashobora kwitirirwa umugambo uri ku butegetsi kuko rwarimo abakenyezi batari bake bo mu nzego z'igihugu na CNDD-FDD.
Abakenyezi na rugamba nabo nyine bari mu bakenyezi nibyo, ariko aba bakenyezi nitwobashyira ku mugwi wa politiki umwe kuko nko mwabibonye hariho abakenyezi bo mu migambwe itandukanye. Murabati turazinanye hano mu Burundi, muraba journaliste mama mubona aho muhurira nabo bakenyezi mu mikambwe wabo, mama mubona bahurira nabo bakenyezi mu muri societe civile. Nico gituma iyo kashe abakenyezi rugamba atayirimo uyu munsi. Turi mu migambwe myinshi, turi mu bwoko bwinshi. Icyo twakoze nuko no muri uwo mugwi utangura yuko twarabonye yuko twese turimwo atari abakenyezi rugamba, atari aba ifebe, atari canke abandi baba bavuga ati twebwe twiyitirira uwo mugambwe canke iridini kanaka.
Mu rugendo rwo kuri uwa gatandatu n'amasengesho ntiyahaze.
Turiyamiriza nk'abamama ariko hari icyo tudashobora. Turahagaritse ububasha bwose bw'ikuzimu, ububasha bwose bw'abadayimoni bugomba kurwanya igihugu cyacu. Ubuhagaze bwishimikize inkomazi z'abantu, turishimikize inkomazi ziva mu ijuru. Uhoraho Mana tubere ingabo kugira ngo turwanirize uwo wese aturwanya.
Bamwe bakenyezi bitavye urugendo bari baje bava hanze y'u Burundi. Uyu mukenyezi w'abana batatu n'umwe muri bo.
Nje va mu gihugu cya Afrika y'Epfo, Johannesburg. Nashimye kuza muri imyerekano kugira ngo nshobore gufasha gushigikira abakenyezi bene wacu mukuru no munsi uhambaye gose ukwereka makungu yuko iburundi dufite amahoro kandi kugira ngo abo bose babesha ibinyoma tubereke yuko ivyo bavuga atari vyo ko iburundi hari amahoro kandi atani niho nyabwoko rihari
we nico gikorwa cyaguvanye muri afrika yepfo
ego me nico gikorwa cyanzanye nta kindi kugira ngo nanje nerekane yuko nabari mu makungu twese turashigikiye abari mu burundi twese turi hamwe turabarundi
nta ushaka kwimvira tu mukenyezi kumva ava mugambo ariko butegeze CNDD-FDD na gahimbo kamuzanye ba muri hitike
oya nta muntu numwe ndi hitike jewe nagirihiye jenyene ntanu warazikundi ngara
ambasadeho ntaho hamagarira abandi bakenyezi bahunze burundi kugaruka bakubaka igihugu cyabibarutse
nico twashimye nico twashimye twashimye kwerekana ko turi mu mahoro hanyuma kugira ngo nabo bene wacu baze ayo mahoro tuyatsimbatarize hamwe mu gihugu cy'u Burundi birashika hijya no hino ku muntu ashobora kugira igitima hugwe agashobora guhendwa cyangwa agashobora kumva ibinyoma ariko twagomba twerekana yuko ibinyoma atari kubashwiragiza atari kubangaza yuko ibinyoma ataco biriko birabafasha cyane cyane ko ivyo binyoma biza gufatira ibihano igihugu cacu kandi ico gihugu bakirereyemwo bagifise ba mama babo bagifisemwo bene wabo eka nako yo turi bene wabo kuko twadusanga turi ku mirimo itandukanye ariko kandi twarahurira no mu bindi bintu bitari bico
kuva mu mpera z'umwaka uheze hatangura ingendo n'imyerekano byatunganijwe na leta y'u Burundi byo kwiyamiriza inteko mvamakungu ribaye rya mbere hatunganya urugendo rugizwe n'abakenyezi gusa abakoraniye i Bujumbura kuri uyu wa gatandatu bari baje bava mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika dukomeza amakuru yo mu Burundi abarimu noneho bagiye kwigisha igice cya kabiri cy'ishuri shingiro mu Burundi nyine barasaba ko ikiringo cy'amahugurwa bamazemo iminsi cyongerwa ayo mahugurwa yarangiye ejo Fidelite ishatse yaganiriye na bamwe muri bo mu ntara ya Bururi
Uyu mwaka w'ishuri wa 2016 ushira 2017 inigenzwa shasha y'ivyigwa mu Burundi mu gisata cy'amashuri yisumbuye yitwa ishuri shingiro izo ikwije imyaka iritanguye abanyeshuri batanguranye ishuri shingiro abatigeze badubura uno mwaka w'ishuri ucutangura bazo bagiye mu gisata cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ico bita ico cya kabiri cy'ishuri shingiro abazo kwigisha abo banyeshuri rwego gihugu bamaze imisi ko bakayizwa ubwenge kubijanye n'ingene bazo kwigisha hisunzwe urutonde rw'ivyigwa bishasha bitekanijwe muri cha kabiri cy'ishuri shingiro abigisha mu manuko y'igihugu cy'u Burundi mu ntara za Makamba Rumonge buri na Rutana no basozereye izo nyigisho kuri wa gatanu uheze ku mugoroba buco kimwe n'abandi bwo gihugu bahawe iminsi 5 gusa yo kwiga iyo nayo kubgabo nikwiye aba ni bamwe barenga amajana 2 bariko barakayiza ubwenge ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi
amusanzwe ikingo batanze n'ikingo gito gerageje kuraba n'ukuntu inyigisho ziteguwe na cyacane kuzo inyigisho zizotanga umwaka wose indwi imwe vraiment nikwiye kugira ngo umwarimu aba yanonosoye ubwo bushobozi bw'uzoshobora kwigisha mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye
ya iminsi 5 nikwiye kuko nk'ibintu wokwigisha hafi umwaka ukabyiga mu minsi 5 ntibikwiye kugirishaho kwishikiriza abanyeshuri
abo bigisha bahawe iminsi 5 y'inyigisho mu gihe bagenduza amashuri aho bita ba inspecteur bamaze indwi zirenga zibiri bariko bariga bivugwa n'icegeya cy'utwase ndikako na PES mu ntara ya Bururi ndayizambaye Emmanuel
iminsi 5 n'ubusa kuburyo byari bikenewe yuko twari kuronka n'imiburi iburi n'indwi nka zitatu abagenduzi baronse bwa mbere
kubgawe mu bigisha twaganiriye nibatahura ingene umwigisha afise uruhantangira umenye bw'umunyeshure yoronse umwanya muto ukayezwa ubwenge yamara kitabwaho cyane abagenduzi b'amashure
ibyo ntibitahuritse kandi ntibyadutangaje kuko ahanini bibandanya muri ya nzira yuko umwarimu mu nzego zose atagaciro bigize bamuha hanyuma mu nyuma bakajya gutangara babona umwimbu ugitera usubira inyuma ntibabone aho biva naho nyene biva kubona umwarimu ariwe yoshize mu ngiro ivyo bintu ariwe yobanye n'abanyeshuri
babona yuko we ashobora kuronka iminsi mike mbwa abandi aba inspekteri bicara mu biro aribo bahabwa iminsi miremire bagashigwa ko uruhara runini ye kandi mu byukuri atari wa uruhara runini ye
anyesi nibogora aserukira abakarigeza ubwenge abigisha mu ntera Bururi tumaje ibijanye n'umwanya muto w'inyigisho abigisha bavuga yatubwiye ko bazokwamiza ko inyigisho kubigisha cyane cyane mu kubasanga ku kivi nayo kubijanye n'umwanya munini wahawe abagenduzi amashuri ugeranije na muto wahawe abigisha Anyesi nibogora avuga yuko byumvikana
mu inspecteur ategerezwa kumenya byinshi kugira ngo ashobore gukontrola wa mwigisha ari karabikora none kugira ngo uzurafasha umuntu utegeza kuba ufise byinshi umurusha kugira ngo ushobore kumuhanura
tubamenyeshe ko uko ikenezo nyigisho kuri abo bigisha bitari byoroshe aho ni mu gihe umwigisha yari mu izo nyigisho yategezwe gushaka kwiviga isaha 2 z'agatondo akarinda godoka igisaha 10 z'umugoroba atana amazi ashize ku munwa ku mugomo kw'intera bururi fiterite ishatse icyo gya Amerika.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Intumwa z'Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba barateganya gusura umupaka w'u Burundi n'u Rwanda kwirebera niba koko umupaka ufunze kuko bimaze iminsi bivugwa. Pierre Claver niyo nkuru ararusha araduhiye inkuru.
Umushikiranganje jeje winjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko Madame Leontine Nzeyimana yaseguriye inama nshinga amateka y'uyu muryango ku Burundi butugaye imbibe ahubwo bwanse kwimarira ku mwimbo kugira ngo ntihatere inzara. Ikindi avuga ni uko hari ibihugu bibanye by'u Burundi byari bimaze gufata ingingo nk'iyo.
Burundi ntibwugaye imbibe urujya n'uruza rurabandanya ahubwo u Burundi rwarabujije gushora ibifungurwa bimwe bimwe by'u Burundi bija mu mahanga apana mu Rwanda honyine mu mahanga hose mu muri Tanzania no muri Congo kubera umwimbo utagenze neza. Iyo ni securite alimentaire kubera n'abarundi barabikene iyo ngingo yarafashwe no mu Rwanda ibiraya tumaze amezi 6 tudafungura ibiraya byo mu Rwanda bikumvikana nimba umwimbo utagenze neza urumva ntiwo dushorera twebwe nabo bawukene muri Tanzania barafashe iyo ngingo umuceri ibigori n'ibisohoka muri Tanzania mugabo muri ivyo bihugu byose ntanduru zateye kubera Burundi bwafashe iyo ngingo biciye bitera induru mugabo je sinzi igituma byo tera induru kubera umwimbo abarundi ntibakwiye sinzi ngene woreka abarundi bagashora bakimarira ko ivyo bafungura kandi nabo nyene batarakwiye. Ego twete ese muri protocole ya isoko rusangi irari kuriye guhanahana uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu n'imitahe n'abakozi ariko rero iyo hageze ikintu cyitwa securite igihugu kitegerezwa kuhabera amagabo kica gifata ingingo zibereye kugira ngo giproteje umunyagihugu wacu imbere yuko giproteje uwahandi.
Nubwo biruko abandi bashinga amateka nka Odete Nyiramirimo asurika Rwanda babona ko ari uguhonyanga amategeko agiye nk'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko.
Ni ukuri iyo mipaka ifunze birababaje kandi turi mu muryango umwe ni ikibazo gikomeye ariko kandi byatangiye guhera umwaka ushize umva ko abarundi mbese ibibaye iwabo bagatuka abanyarwanda kandi byabereye iwabo birahabanye rwose kuko turi mu muryango umwe twagombaga kugendera hamwe twite hari ibihano iteganya nko kuba yahagarika abantu yahagarika igihugu ariko ibyo biterwa n'icyaha bakoze. Ntabwo rero ubu byari byarageze kuri urwo rwego rwo kuba hari igihugu cyahagarikwa ariko iyo bigeze aho kubahiriza amategeko harubahirizwa.
Ku bw'umushikiranganji Leontine Nzeyimana hamwe mu muryango wa Yase wafata ibihano ntibyokora ku Burundi gusa kuko kubwiwe hari n'ibindi bihugu byari byarafashe ingingo nk'izo zo kubuza ibidandazwa ko bisohoka.
Oya nimba Yase yofata ibihano yofatira kwanza Tanzania. Tanzania ubu nubwa kabiri gende ngaha anye Tanzania nubwa kabiri bikora yofatira kwanza Tanzania kubera nta muceri w'i Tanzania n'ibigori byemerewe gusohoka icanke yofatira u Rwanda kubera nta nta kiraya cyo mu Rwanda tukifungura mu Burundi kandi tugikunda urumva bwa Burundi buje bwa gatatu nta gituma Burundi bwo togwa mu bindi bihugu kandi buri ko bugira ibyo bindi bihugu bikora
mu kurangiza ibikorwa by'inama nshinga amateka ya Yase byari byatangwa itariki 21 zo kwezi k'umunani guheze gushika kuri uyu wa gatano itariki 2 zo kwezi kw'icyenda ubutwari inama nshinga amateka ya Yase yafashe ingingo kuvuba intumwa zidasanzwe zeserukira umujyango wa Yase hamene inama nshinga amateka zigiye kwicikira ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda kwirabira uko ibintu byifashe hagataho iki kibazo bitekanijwe ko kizokwigwa n'inama y'abakuru b'ihugu bya Yase izokora ni tariki 8 za kuno kwezi bya Clavini Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Imiryango y'abasore babiri b'Abarundi niyo Nkuru Fidel na Nyabenda Jeremy bishwe barashwe kuwa gatatu mu Rwanda irasaba yuko haba amatohoza kugira ngo bamenye uko byagenze, ariko kandi barahamagarira Abarundi kwirinda guhora. Amajwi twayohererejwe na Evariste Nzikobanyanka.
Bamenye yuko Rwanda kuva kera kwari rubanye n'Abarundi baze badusaba imbabazi, kuko umuntu iyo wamukoreye nabi uramusaba imbabazi mugabo bitaragenda uko kwege ntago twumva yuko abanyarwanda twubumva neza. Mugabe ikindi no basaba ntitwihorane, kuko twihoranye ni hahandi hava intambara tukaca dutangura kwicana, umwana kici washoboye, umugore kici washoboye, umugabo kici washoboye. No vuga nti ntitwihorane, naho byagenze gucyo tukabura twihangane, mugabo ntagira umuntu wo mu Burundi asubira kujabuka mu Rwanda. Nibagumye Rwanda rwabo natwe tugumye Burundi rwacu gushika umunsi bonyene bazoza akadusaba imbabazi akabona yuko baducumuye ko kuko batwiciye abantu
kandi bagaba batandira gacupa bagore babo muga nawe ukaza gukandondirako abyara kugoye
ego mpa nimba hari icufise je yo nareguye ko simpanda gusomya
nibagiye ko wambonye aho naza kumabare
nta kubonye
none yushika ndayinywa nkayimara wagira gute eh ni wakire mugabo uransigariza
Mereza, ese mboni cyuzuye ntayo mara. Basha, jewe ndebera ubwanje bugiye bwahera. Muko bwanje ubuhoho. Basha, nkagenda ndahavuye.
Bivye uvuga wiganyira byo byo nibiki.
Kandi byo byose ni wowe byavuye ko none hera abantu jewe ngiye kuvyishura.
Ariwe uratanguye?
Ntanguye.
Narakubariye yuko utameze nk'abandi bagabo.
Ah, simeze nk'abandi bagabo.
Aho nimba hari uwagukankamiye, waciye ujugumira ngo ijuru rirurutse.
Uwe, kuri turutse rero, uraza kunyita biri convocation kwa Mustaneri. Konva ariwe urinda.
Iyo convocation wahita buri juru nandiga ndebe. Arabatari rumina ahandi ho no kugaya nka guhana ni.
Ngo no kugaya. None undi yonja nakwikomine yo bande. Kuzi je atawe undi muntu numwe turi giya dushwana atari luminata kandi keshi nawe nyene kumohe yawe.
Mbe none ngo yakwitwariye mu biki.
Ndabii.
Yarakubonyesha kuri umunyabwoba. Nuko jewe na nka kuburana ukiri ngaha. Ahandi ho urya mu keshi ntiyogenda tudahuje ubwayo. Murabona.
Ego ndakurekuye uragenda userukire mu buranere yoko wumva.
Hanyuma nje kwitaba convocation ndagusize ngaha. Hama nje mvuga nguri ariko nawe. Aho jugumizo nujya mukecuru gusa kandi ku bintu byawe
ngo ku bintu byawe ni ibintu byanje gute mu kujya kwikira bijya biti ntuze ko nayinze kujya kumimusaba nawe ugacunyosha ngo ni nkuze ko byose yaranyemereye
nope wipfane
nope wipfane
uko ni kuzoja kudede imbere ya Mustanteri aho nakagende abagabo bari ubwoba tu
Uwe, ufite mwana zete mbaga mata. Mukoka ya jenga jino nukureka ngele ndete. Muraboni.
Jeo onyandari ratari uminata fukuka jugumira. Aho mba jite ngunda kuhanu ringe nuzire gura. Uge mufite kundazuki.
Mbegi mende no vuga niviki. Ataru kujamu kashu ngapfundirayo.
Mbega kujamu mnyoro uka uheramu. Halayo munu wish.
Uwe, banya gita kondi gisuma. Aha wenu wana kona lenzi hanyo.
Gisuma? Ubigisuma gute kandi wagiye guca ibiti wa mubariye akakurekura kuko azi uko mubisangiye uzobwira Mustanteri ko nawazoca batwara ibizona gahanyuma
naye nkivyo nabivuga gute kandi hari hivyabona avyabonye aho umugabo nkivyo nabivuga gute none kandi hari hivyabona vyabonye aho umugabo wiwe yiterera bijya biti kandi mwitongo yiguriye amafaranga yiwe atari n'ijye umujyango
elegante bi utarahiye nabi ntasumira umwana
eh nivyo ushaka
kandi we narakubwiye yuko uwo mwikura kwa kirikare
eh
kandi we narakubwiye ko uwo mwikura kwa kirikare ukanga Raba gira guheze munyururu.
Basha.
Sinama ndiko ndasemerera.
Huwe. Mana yanje. Nobo nibintu ndabikize. Nukuri kose nkagira ikintu nakimwe je no was no fasubiye kumwonone ya Ruminato.
Eh kaguhinda umushitsi.
Ko ndahinda umushitsi.
Wowe uzogenda wajinyitse.
Eh.
Uzokwemeza mustanteri ko amahera yagura ayo matongo, yakura mu matongo mwari musangiye. Ibisigaye zobumbwira.
Abasha, urafa guhengera nka mu masaha 10. Ubonye ntarashika. Uzocunge muri abazo abantaye muri yo mpisha amatama wa.
Mbega kuno munsi mbona utekereje ni namahoro gabose.
Ewe, hindukira ndagumva ico kibazo ko ari bizoza nzi.
Basha, ehe nyitegereza. Kandi cyo kibazo ndakikubaje ndagikuye ku mutima.
Ndahaga bizoza uwo twatwe na wewe. Yosanga ari ndatekereza. Canke nde akubagana kurushunde, eh? Mbwira na
Bosco.
Eh?
Wi. Ni vyuvuga byose.
Eh.
Uno munsi uratanga mane.
Atamande.
Urazi ko nagiye kurya
ku mutima kunitse.
Eh? Yego.
None gashaka kumva wagize ubwo akubanitse. Unyumvira wewe wakoze kingu nabarize.
Eh? Aho bona naje telefone yuguruye. Ngo nihagira untabaza nje simba na gutabara.
Atu ntabara.
Numba natabanda sinzira.
Urumva he gutarumba bayi? Kukiyumba bara.
Aho.
Ni wari kuri tora ntatashe.
Eka shari.
Eh. Wari kuza kundondera kandi sinari kure.
Ho. Sha.
Eh.
Inzoga zanje wase kuza kunywa. Nukuru no munsi kagenda utazinyishu.
Eh, ati ndazikwishura.
Neza.
Ragunwenza.
Umvira.
Ubwo uhura libuzesha.
Ha ha.
Mugabo ntacu.
Hey.
Izo ari ku mejo nizere ko azimiki urazimu numunsi
ego basi ndavyeme
mbe wazindari
harimwe mugabo banza kumbwira iyo wagorobeje
rimwe rirankwira utiye nagorobeje gabozo
eh
hey. Aho baherekera ashabizoza baransuzuguye ko ndigihwije ejo nani nararonse uwungo mwaransohokana kana tomoya atari zankenekene wa mamwe
sha
urabona
narabonye ko muri no mbisi muhararanye ngira kwa ndira kuzomusubirira ngo yararoskindi giti
pega shaye byukuravuga nibihiga bizoza
ndivyumvikana
uyuvuga duhorara duharanye ubarinde
mvuga directeur sinabonye kwasigana nagutuma ku muro president mu manama urantwara neza ashanyi waramukugishikiriye
basha je nakubesha duherukira gusangira inzoga na directeur naho ndabanciye buka aho rero urihenze
nkihenda nambashe
kwe dutasha cyayigira ku muhaniwe ariko no kuwa huka kumusangayo.
No nuwa undi mwaguro wizanije ejo. Mwaginde murino minyaka nyaka.
Uri bwira ashaka ko urikuri abigira. Ibyo navyo byo gusubirira directeur nyimvira ko atari wagena umusubirira. Jeje ndumba.
Ivyo kwari kwijanda jandira. Ndaza ko atari watanga ama promotion.
Aho.
Mugaba ariko ndibaza.
Ehe.
Uwo mwoba mwari kumwe wapi sinyo.
Ejo ndakubwire rero uranyumva ndumugabo shana nyo inzoga ziteka sangiye na mademoiselle niera uhezureze urambira ko je nawe
cha Bosco we rero ngiye kukwita umubeshi uti kuki
ambiye kuki nyeme
eto wadiritse wiganyira ngumuhira ngo bazohava bavuga ko abahevye kubera ubukene none wagiye gusohokana murya mukobwa wayakuye hegasha
sherami nakubesha kabizotsa
mwiza ukuri
no kumenyesha ko je ntigeze nkora mu mufuko
uti
izere zose sizigeze nkora mu mufuko
abo
kandi ntatu nari ko koreramwo kuko ntacari mwo sana nakwe ko mpenye
sha
haya sina kubesha ni era ni we yarishe consommation zose twa consommer
abo
ya narahuye n'umwana w'umukobwa sha
nakubwiye leka kumpenda sha umukobwa sororukanywa hanyuma hageze kuri hakabari wakora mu mufuko na urumugabo gacuva hasi
ugaka mu marari kasha
hanyuma kwero kuri umugabo
ati ko ndumugabo
eh
nda kugira gabizotsa urya mukobwa niera ntumugereranye nabandutse pana bwawo ni wiri guri ukinyuma kurya ari umusportive niko atikoroga
eh sha Bosco Vuguti wagize ukubukene bugize.
Ah, tukubukene bugize.
Harya muniwe yarakugaye kwa tamugaburimwo.
Angaya, atangaya, nije zingene twasangije.
Uranyumije mwigiye.
Ningene twasezeranye we byubizihe. Edaye. Umva ngoma ndakwisigura ko kubera iki. Have mbere ntangure kuyandikira manota. Nazanzoga zawe ntazo nkikeneye. Umva yugura ambare.
Karakugaye.
Eh suguma ni ugaye.
Ndagize bwa Kenya kuba wa musitanteri.
Mwaramutse. Ubugenzwa ni iki?
Eh nayi nitavye ubutumire bwanyu. Ariko sinzi ico mwoba mwampamagariye nyakubaho.
Ego.
Kana turabiye convocation.
Nimwakire banyina mugabo ndike kuoba yankomvotse. Oya nyakuba.
Muramwe mufiki.
Nyakuba. Nukuri nuko yashimye kundana ngaha ku ikomine. Naya handiho.
Handiki.
Ibintu dupfa ni twari gushobora kubitunganya kwere bigaherera muhira.
Ugo mubare rero ko yagangabutse. Azamari mari ngaha muri komine kukwitwarira. Atatanguye kukubwira nyene wamukoshereje.
Jewe nukuri nyakuba kwa. Ntana kimwe namukoshereje.
Ambon. Nije nihenze nkoresha imvugo mbabare amatwe. Ahubwo ni wamukoshereje. Waramwivi.
Muka muri kigongwe yo singaro tene umugore wa mwene wacu twakundana nka kajamune
mwarakundana none utangwe kuzura gimpfuvye gusigaranye ugora n'umufakazi yasize ndega abantu umwabaye gute
oya nyakuba
aho ari wowe umurereye none uri kura mutotereza abo yasize
nyakuba aho nuko muciye munjaniranya nagomba mu makanya ndabasigura ingene byagenze
okay izo sugura byose no gusaba ko uvugisha ukuri ko na nyamufakazi nyene naramwumvirije arambwira ko byagenze
cyo rya mufakazi ruminata ntaza ko sigwa na mwene wacu kandi ndamukunda cyane
Ash, aho niho vyugariye rero. Na umwere ku rukundo mufitiye ntagwakire. Ucutangura kumutoteza ngo akunde yemete.
Oya sivyo nkiri mwonya kuba.
Sivyo kirimo rero, Mugabo urumva warageze kubijamwe. Ubonye yanzu cuhindura umukenyuro nuko byagenze.
Nta vy'imikenyuro.
Niki?
Je nagiye kumuraba. Ndamubwira ko akazukamba mokeye ko none ngiye guca ibiti muri mwe dusangiye.
Subiramo tumvega ndebe. Kumusangiye?
Ego dusangiye. None akajya batogo yirigwaragura, yagura mu mafaranga, hafa mwitongo mutama yagiye dusigiye.
Ega ndetse. Bivura ko niko ndakubaza iyo ntazi. Erega mwene wanyu urazi ko nari ndamuzi.
Yego.
Kandi aguze itongo. Yacaza ngaha kujyandikisha muri komine.
Ikizo cyose ndabitse nyakuba. Hanyuma ko mukuru wanje atigira atunga ikintu kimwe kidaciye mu mategeko.
None kubizwa ubugomba kubiringa ko nikuki. Ubwo ni wowe umugabo ukemera kabi tutarinze kuja kure.
None gabuze. Kumva basi wazi nakurarije. Wa mukobwa havagaruka gukongera. Cankura urarudasomye.
Erega bizoziramenya ko jewe ntari muja w'inzoga.
Shawe.
Mbe bataka twese tumeze nka wewe. Je ndaye ntasomye kuri jewe ntacu yingira. Uranyumva. Kandi si ubwa mbere sabibaye. Mpora ndanywa amazi nkaryama.
None gashabose. Waciye ushavura. Kubera ko nakubariye kurya. Numvise ko mwe nani yera mumeze nk'abazungu.
Baby zoza tukabazungu gute.
Oya.
Aho bazungu uvuga niwo umugabo adakora mu mvuko ari kumwe n'umugore.
Yampaye nkawe.
Eh?
Erega bwa bunindi ko mvyina hafyikiye.
Eh?
Ni yera namaze kuba umugore wa.
Erega bizoza wowe ntukomeye. Mukuje rantangaza.
Oya.
Cari vinda kubwiye ko ari umugore wanje. Mugaje byo byose n'umugore ntatarabonanye newe.
Sha. Komu tangusangira gutyo. Nibindi bizoza munyu.
Aho bitaza.
None va muri zo mpapuro. Uze tuje kunywa rimwe muhungu.
Kwije nta kubeshaga bizoza.
Sa.
Sishobora kuva ngaha nta bihejeje kwe. Suko ndakugayiye. Nuko mbona hari ibikiriko birangora.
Mbega ibikugora mu kwandika amanota nibiki. Laba kwa tarifatige ugahavushiramo amaraturi. Ariko gituma nakubwira ntibanze uruhuke.
Oya sifatige muhungu. Ahubwo ni kopi y'umwana umwe mbuzi.
Eh?
Tubije shitse. Ikupona yondereye. Kana akagakoga kama kagoranye. Ni kopi yako ndayibura vrimo.
Akagakobwa ukoraga Bosco ni kandi.
Harakana tari kanga muhora mbona kakura bicorosh.
Uvuga kangasheri kanje dorine. Ha?
Nikuri jeje nkabirano kangenda ndagahaye zero. Hana rana rana ndiye gurupapuro. Kandi rero gabizutse.
Mhm.
Cena ndaguhanure rero aho nakubwiri. Utagabanije amarasiyo hagati yawe n'abana wigisha.
Asha wasatse.
Nakubesha nibizogenda bitakugoye. No guvunga vungwa.
Mbega ho mvunga.
Twase true.
Hari waje mfata ku ngopfu. Cyo. Turumvikana yemeye bigakunda. Yanze naho nanje ndaza ho ndamutegera.
Ni gabizutse. Ugutewe ihagarareko. Nahumvije atari nzo rega muhungu. Kandi batagushengeje jenzo yibwira abakorega tugushengeze kugura dutukisha aho byagahere ni kera
muhungu ubwira umbarire kuri umumarayika ni yero ugira umbwire ko ari ugusangira inzoga gusa
ibyo se cyo kimwe ni yera n'umufunksioneri naho twagira ico tuvugana nkuko ubivuga uranyumva ntacha coba kirimo turakuze twese
ego data ndakwemerere ko ndi mu makosa
eh uri muri
ngabo nk'umukorege umva ikintu kimwe
ndagufaje ikintu nyabakigabizoza
sha
he
kirahari
bash ari kintu ubona ko shobora ndakuraye ntagigufasha naho ujurankuruga
bash niki nushobaye gwose kandi buno nyene ni cereke iyo kopi wari kurarondira ya dori
biga basha ikopi y'umunyeshuri no yigufasha mwiki
nivyo umviriza rero nakubwiye nivyo nagira ngo ndagusigurire uheze ubimfashe
sha cere kuri sintahura nayibuze ninarayumuka ndayitoye ndarikosora hanyuma ndamuhamanota nkaramuka naho ntari ndayibuze ni zero ntakindi en point c'est tout
kopi nije ndayifise
utiga bizo
yarambariye ku ico cigwa muha kimugora sana
eh
narakabwiye ngo kazane
radio ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda intamenwa ishoje ibi biganiro umugoroba mwiza.